Umusore w'impunzi y'umurundi yasanzwe yafiriye mu nzu kuri uyu wa kabiri ari mu kigero cy'imyaka irenga gato 30 yaba mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro nyene umuji wa Kigali. Yarazwi ku izina rya Armel Ntwari, agatazirano kiwe ni mico myiza. Inzego zibanze zivuga ko imbere yaho gato ku munsi wa mbere hari n'uwundi mugore w'umunyarwandakazi nawe yitabye Imana muri ako gace. Ababanyi babo co kimwe n'inzego zibanze bemeza ko bari basangiye nk'uko bisanzwe inzoga ku munsi w'Imana uheze co kime n'abandi. Kugira ngo urwo rupfu rwa mico myiza rumenyekane, ababanye ngo bagize amakenga kuko yari amaze iminsi ibiri adasohoka, niko kubomora umuryango basanga ibara ryaraguye, kanatsinda abamuheruka ijya nyuma hari ku munsi wa Mungu. Kubera ko inzego zibanze zemeje ko abo bantu babiri basohotse urugo, kandi muri iki gihe abantu bose basabwa kuguma muhira mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona ubuserukira impunzi mu bisagara, arihanikiriza impunzi ko atawosubira gusohoka. Patrice Ntadohoka abivuze kuko uwo musore w'umurundi yari impunzi.
Naje nkujeje gukurikirana ku munsi ku munsi impunzi ko zibayeho, zambabaje cyane kandi nagoma bonere hakanya ko guhoza imiryango yabuze. Hari abo turiko turavugana muri iyo miryango ngo turabe ingene abo bantu boshingurwa n'iteka. Mboneho rero n'akanya ko guhanura impunzi zose ziba muri ino miji y'igihugu cy'u Rwanda ko bogerageza gukurikiza amategeko ku neza yabo y'umutekano, cyane cyane muri ibi bihe turi mu bibazo bidasanzwe by'iki kiza cya coronavirus kiteye ikibazo cyane ku isi yose. Bareke kuza barasohoka uko bashatse kandi bibujijwe, kuko amakuru dushikira avuga yuko baba bavuye hanze kumbure binyegeje aracyo baje kurondera gufungura cyane baje kurondera cyo kunywa, hanyuma bikavamo ingaruka y'ibibazo tutaramenya neza ingene bitumbire.
Hageze ubugira ikibazo kanaka asabwa kwitura inzego zimwegereye ndetse n'igipolisi kugira ngo bamutunganirize.
Kandi murabona na leta ibidufashamo igahereza ifashanyo abantu bamerewe nabi barindire ngaho, amatelefone barayafise yababarongoye babaze bati tubikore gute. Impunzi zose rezo mu muji ziratewe kamuko zogerageza no kuri kwifata. Nibihe bitoroshe nibyo, iyo utagira akazi utagira amikoro, ariko bagume mu mazu bagumana telefone y'ababarongoye bagumana telefone ya polisi, za polisi ziriho zitabara. Nkaba mboneyeho n'akanya ko kumenyesha hariho amatangazo ubona bagira ngo naka ngo muzomubazibi ngo kuvyerekeye amagara y'abantu. Nta muntu n'umwe ariko uri kuvuga iby'amagara y'abantu atari ijya nimero babahaye 114 yo gutabaza igihe umuntu yumva atamerewe neza mu buzima, cyane cyane bijyanye n'iki kiza cya corona.
Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubwinzacyaha RIB, Marie Michel Muhoza, yabwijwe ijya Amerika k'urwo rwego rwamenye ayo makuru ndetse ko rwatanguye iperereza kugira ngo rumenye icyabitumye. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe ijya Amerika.